murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo ubasuhuza. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na 22. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abaturage basenyewe inyarutarama ikigali barasaba aho kuba.
Ntago dusubira mu mahema kuko badukuyeyo, ariko ibyari byo byose turakomeza twangara. Mu byukuri nubwo turi muri corona, ntago wabwira umuntu ngo aramara amezi atanu atishyurira. Badukuye mu byacu batubwira kutwishyura, ntago badukuye mu byacu batubwira kujya kwishyurira. Twari dufite aho tuba, dufite n'ibyo dukodesha tugatunga imiryango yacu.
Uyu ni umwe muri aba baturage banyarutarama basenyewe ingo zabo leta ivuga ko bari bubatse mu manegeka. Abarundi ba mbere bavi mahama mu buhungiro barimo baratahuka basubira mu gihugu cyabo. Naho muri Mali, president wahiritswe ku butegetsi Ibrahim Babacar Keita yafunguwe. Aya makuru je na bagenzi bajye bose dukora nta ni Washington DC twayabateguriye kandi turabagezaho turi iwacu buri wese mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Tugumane atabacika. Amakuru yo hirya no hino ku isi tubanze tuyahere muri Mali. Abasirikari bakoze coup d'etat batangaje uyu munsi ko barangije gufungura president Ibrahim Babacar Keita bita Ibeka bahiritse ku butegetsi mu cyumweru gishize. Kuva icyo gihe Ibeka yarafungiye mu kigo cya gisirikare cya Kati hafi y'umurwa mukuru Bamako. Abasirikari bafashe ubutegetsi bavuga ko Ibeka ari iwe mu rugo rwe. Hagati aho ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Bufaransa Jean-Yves Le Drian arasaba aba basirikare bari ku butegetsi muri Mali kwihutisha inzibacyuho. Nibyo Eugenie Mukankusi atubwira.
Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Bufaransa Jean-Yves Le Drian yabivuze uyu munsi kwa kane, yongeraho ko coup d'etat muri Mali idashobora guhagarika ibikorwa bya gisirikare by'u Bufaransa ku mitwe y'abarwanyi ba Kiyisilamu. Abasirikare bayoboye coup d'etat yahiritse perezida Ibrahim Babacar Keita. Ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 8 bari babwiye abahuza boherejwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika ko bashaka kuguma ku butegetsi mu nzibacyuho y'imyaka 3 nk'uko Nigeria yarayibivuze. Cyakora ministre Jean-Yves Le Drian yabwiye radio RTL ati inzibacyuho igomba gukorwa vuba na bwangu, ubutegetsi bugasubizwa abasivile, kandi hari gahunda ya politiki yateganijwe kugira ngo iki gihugu kibashe gutekana mu bya politiki. Yavuze ko ibikorwa by'abahuza mu burengerazuba bwa Afrika byagombaga kwanzurwa vuba kugira ngo ibintu bise n'ibisubira mu buryo, kuko byari ngombwa gukomeza guhangana n'abarwanyi ba Kiyisilamu. Igihugu cy'u Bufaransa cyakoronije Mali gifite abasirikare babarirwa mu 500,000 mu karere ka Sahel. Abenshi bakorera muri Mali, aho mu 2013 batangiye kugira uruhare mu gukumira imitwe y'abarwanyi ba Kiyisilamu yari ikataje yerekeza mu murwa mukuru Bamako.
Muri Nouvelle-Zélande, urukiko rwakatiye igifungo cya burundu budashobora guhabwa imbabazi umwicanyi wo mu misigiti ya Christchurch mu majyepfo y'igihugu. Ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa gatatu mu 2019, umugabo w'umuzungu ubungubu ufite imyaka 29 y'amavuko ukomoka mu gihugu cya Australia witwa Brenton Tarrant yinjiye mu misigiti ibiri afite intwaro za gisirikari arasa abaturage bari bibereye mu masengesho yo kuwa gatanu muri uriya mujyi wa Christchurch. Yabanje mu musigiti witwa Al Nur yica abantu 44. Umuto muri bo yari akana k'agahungu k'imyaka 3 y'amavuko yonyine gusa. Arangije yagiye ahandi hafi yaho mu nkengero za Christchurch hitwa Linwood yica abandi bantu 7 mu musigiti waho, kandi niko yafataga amashusho ya video akoresheje kamera yari yambariye ku gahanga. Umucamanza Cameron Minder yasomeye Tarrant urubanza rwe uyu munsi amukatira igifungo cya burundu idashobora guhabwa imbabazi. Nubwa mbere mu mateka ya Nouvelle-Zélande urukiko rutanze igihano kiremereye gutya. Ni nabwo bwa mbere mu mateka y'iki gihugu Nouvelle-Zélande habaye ubwicanyi nk'ubwo Tarrant yakoze. Umucamanza Mendo yabwiye Tarrant ati ubwicanyi bwawe burenze kamere n'ikinyamaswa pe kuburyo no kugufunga kugera upfuye bitaguha igihano ukwiye. Yasobanuye ko Tarrant atigeze yicuza na gato kandi ko atigeze arika gutsimbarara ku bitekerezo bye by'urwango rw'abandi badasa nawe no gushaka kwimakaza ubwoko bw'abazungu bonyine. Brenton Tarrant ashobora kujuririra igihano yahawe aramutse abishatse. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko mugenzi we wa Belarusiya Alexandre Lukashenko yamusabye inkunga kandi ko igisirikare cye cyiteguye kujya kumufasha koko. Fidel Niyonga barakomeza.
Perezida Putin yatangaje ko igihugu ciwe categuye inteko zishobora kurungikwa muri Belarusiya mu gihe byokenegwa kugira azubahiriza amategeko hamwe hobo busuma mu gihe imyiyerekano y'inyuma y'amatora ibandanya muri icyo gihugu. Ku kiganiro kuri televiziyo ya Leta uno munsi kwa kane, Perezida Putin yavuze ko inteko z'Uburusiya zitazokoreshwa kiretse imigwi y'intagondwa muri Belarusiya irenze umurongo ntarengwa ko igatangura gusahura. Perezida Putin yatangaje kandi ko yemera ko inzego zijejwe kubahiriza amategeko zo muri Belarusiya ziriko zirahangana ku bijanye n'imyiyerekano iriko iba muri icyo gihugu. Ibyo yatangajwe na Putin bibaye mu gihe abategetsi ba Belarusiya babandanya gukandamiza abari mu myiyerekano yo kwiyamiriza amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 9 y'ukwezi k'8. Amatora yatsinzwe n'umutegetsi atwaza gahotoro Alexander Lukashenko. Abari mu myiyerekano bemera ko aya matora yibwe barakandamijwe n'igipolisi cyakoresheje ingufu z'umurengera. Hari ivyemezo ko zakubise zongera ziraboneza igufa abari batawe mu mvuto. Svitlana Tsihanouskaya, umukandida atavuga rumwe na leta yari yahiganywe na Perezida Lukashenko mu matora aheruka, yamenyesheje ko abantu batandatu bishwe mu gikorwa cyo gukandamiza abari mu myiyerekano. Irengero rya bamwe mu bari mu myiyerekano batari bake ntirizwi inyuma y'uko batawe mu mvuto.
Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turavugira no kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Tujye mu biyaga bigari. Uyu munsi abarundi barenga 500 ba mbere na mbere bahungutse bavuye mu Rwanda mu nkambi ya Mahama barimo baragenda basubira mu gihugu cyabo baraca ku mupaka wa Gasenyi Nemba ihana urubibi n'intara ya Kirundo ya Burundi. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru niho ari amaze kuganira na mugenzi wacu Edi Rwema.
Ego cyane urakoze neza na neza duhagaze mupaka ugabura Burundi n'u Rwanda. Impunzi z'Abarundi iza mbere ziriko zirajabuka umushikiranganji bw'u Rwanda bujejwe impunzi ushikirije umushikiranganji w'umurundi ajeje umutekano w'intara hagati mu gihugu impunzi zigera ku 493 muri kino gihe nibo bariko barajabuka. Umushikiranganji w'u Burundi Gervais Ndirakobuca akaba ahejeje guhereza idarapo impunzi za mbere zamaze kujabuka hamwe nuko nabivuze akaba ari 493 ariko bakaba basubiye ko n'abandi bakiri inyuma bazobandanya bahunguka ku kwezi ku kwezi.
Mbere y'uko bambuka umupaka ese haba habanje kubaho ibiganiro hagati y'impande eshatu dore ko arizo zirimo kugerageza gutuma iki gikorwa cyo gutahana izo mpunzi kiba aha ndavuga Leta y'u Rwanda HCR ndetse n'intumwa z'u Burundi.
Tinde yuko zino mpunzi zegera ku mupaka abasirikare ba Leta y'u Rwanda n'abasirikare ba Leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe HCR gifatwa cyo mu Rwanda n'icyo mu Burundi babanje kugenda ahantu hamwe baraganira baravugana ingene baja guhana izo mpunzi ubikana ingene ijya kugenda. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi bwahawe ibipimo bya zino mpunzi zose zapimye zikindi kambi ya Mahama bigaragaza yuko atakigize cy'umugera wa COVID-19 bafise. Impande zitatu rero zabanje kuganira maze izo mpunzi zibona kurengana n'ubu bariko bararengana bagizwe ahanini n'abagore n'abana ku kigenda 90% kandi bamwe muri bo twaganiriye batubwiye ko baryohewe kubona batashe mu gihugu cyabo. Nabo bose baturuka mu ntara z'umuraruko rw'urugo cyane cyane mu ntara ya Kirundo.
Hanyuma se ubarebye ku maso bameze bate?
Nk'ubu turiko turavugana Edi imbere yanje hari umupfasoni ahetse umwana ateruye n'undi mugenwe akaba afite n'igisakoshi kinini imbere yiwe ariko araraba hakurya mu Burundi, urabona ko akanyone ku maso ari kenshi. Ndamubajije igituma aryohewe nababwira ati ndagiye kubera nsubiye kubona ikigo cyanjye cy'u Burundi haheze imyaka itanu ndacumva ku matwi ntakibona atino n'ubu ndagiye kubona nsubiye kibona. Hanyuma abandi nabo abagabo urabona ko baryohewe, ariko hari n'abandi batugeje uko bafise ubwoba ati turumva ko hakiri ibintu bimeze nabi, ati ngo turagiye turabe yuko atwe tuzoba maze duhe amakuru bagenzi bacu bategaye imikambi ya Mahama tuzababwire uko tubimeze. Ariko uri kuraraba nk'abo twavuganye abafise ubwoba ni bake, abandi urabona ko bamuyeyura kandi baryohewe bafise utwo baje baragaburira abana babo, hari abafise udusahani tuteye uducupa turimo amazi biboneka yuko banarushe kuko bageze urugendo rw'amasaha agera ku munani kumeze mu kambi ya Mahama isaha zigeza gatondo.
Izo mpunzi nizivaho ngaho ku mupaka wa Nemba barazijyana hehe? Hanyuma numvise ko hari n'ubutumwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba yakishije ku rubuga rwa Twitter wabubonye?
Yego cyane, umushikiranganji yagize intore gatse mu gihugu cy'u Burundi rakomuca ubunye n'ubunye amaze kuzakira ababwiye ati karibu mu gihugu cyanyu cy'amavukiro, karibu muri leta ngire tangozi. Avuze ko baca bashikira mu kambi y'agateganyo mfata kibanza yahitwa Gisongore ni mu ntara ya Kirundo, abandi baca bajanwa mu Jinja kugira ngo babe baraharindiriye mu kigo cy'amabami 28 maze bazoshobore gusubizwa ku makomine bose baje bavamo. Anasubiyemo mbere ubutumwa bwanditswe n'umukuru w'igihugu ko warubivuze, avuze ko leta mbere yirongowe na perezida Evariste Ndayishimiye yifurije ikaze ko boza bakisanga sana kimwe bazoba, ndetse anavuze ko umutekano wabo uzoguma wubahirizwa ta kintu na kimwe bazoba.
Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi. Ndagushimiye cyane, komeza ukurikirane iyo nkuru uratugezaho mu makuru yacu ataha.
Murakoze namwe.
Mu Rwanda nyuma yo kwirukanwa ahantu bari bashinze amahema bamaze gusenyerwa ingo zabo abaturage b'Inyarutarama mu murenge wa Remera i Kigali, uyu munsi baramukiye ku biro by'uwo murenge babaza aho kuba. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yabikurikiye.
Kuri uyu wa gatatu nibwo amafoto n'amavideo yatangiye gucicikana agaragaza abahoze batuye mu kagari ka Nyarutarama mu mudugudu ya Kangondo ya mbere n'iya kabiri ahazwi nko muri Banyahe i Kigali mu murenge wa Remera basubiye mu matongo yabo. Ayo mafoto yabagaragazaga bashinga amahema mu matongo. Ni nyuma yaho ubutegetsi bunaniriwe kubakodeshereza amacumbi kuko bwari bwabasenyeye bubizeza ubukode kugeza igihe bazabonera ingurane ikwiye. Ubutegetsi bwite bwa leta bufatanyije n'inzego z'umutekano bwahise bubamurura muri ayo matongo maze bubasezeranya gutangira gukemura ibibazo byabo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abahagarariye abandi basabwe kuzindukira ku biro by'umurenge wa Remera ngo baganire ku buryo bakemura ibyo bibazo. Ijwi rya Amerika igera ku biro by'umurenge wa Remera yasanze inama yahuzaga abo baturage n'umurenge wa Remera yarangiye, batubwiye ibyo baganiriye n'umurenge wa Remera.
Ibyo yatubwiye ni byiza pe, ariko ikibazo ni ugushyirwa mu bikorwa. Twebwe yatubwiye ko ibyacu agiye kubijyana nyine ahandi hantu hisumbuye. Ni ukuba turi mu gihuru nta hantu harandi ho kuba se, ko maze badusohoyemo n'utuntu twari dufite byose twarabigurishije.
Nta mwanzuro dutegereje ahangaha, gusa batubwiye ko izo ayo mabaruwa twahawe n'akarere bagiye kuyashyikiriza umujyi wa Kigali, hanyuma bakazatubwira igisubizo kizavamo, ariko nta mwanzuro uhari. Ntago dusubira mu mahema kuko badukuyeyo, ariko ibyo ari byo byose turakomeza twangara. Mu by'ukuri nubwo turi muri corona, ntago wabwira umuntu ngo aramara amezi atanu atishyura inzu. Badukuye mu byacu batubwira kutwishyura, ntago badukuye mu byacu batubwira kujya kwishyurira. Twari dufite aho tuba, dufite n'ibyo dukodesha tugatunga imiryango yacu.
Abaturage bafashe umwanzuro wo kujya gushinga amahema mu matongo yabo bavuga ko bamaze amezi agera muri atanu batishyurirwa ubukode nk'uko ubutegetsi bwari bwabibizeje.
Kuva mu kwezi kwa kane amafaranga yabo yarahagaze, nta hantu dufite ho kuba, yaba amazu yabo ubukode yewe yaba nayo twaba twarabariwe yose twarayabuze, twarasiragiye twabuze aho twabariza hose ariko twatangajwe no gushinga amahema tubona umujyi wa Kigali uraje n'akarere karaboneka kandi bose bari babuze.
Bwana Godefrey Karamuzu umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Remera yatwemereye ko kuko yabonanye n'abaturage bahagarariye abandi bafite ibibazo byaho kurambika umusaya. Yatubwiye ko ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali hari amafaranga bwahise bwohereze gukodeshereza abo baturage ku buryo ngo mu minsi mike araba yageze kuri konti zabo, gusa ngo bazahera kuba babaye kurusha abandi.
Ariko n'ubuyobozi bw'umujyi ntabwo ari butwohereje amafaranga, cyagisigaye muri aka kanya nuko turimo kureba amakonti yabo, amazina yabo niba yanditse neza, amabanki yabo, ariko nabo tugasesengura kugira ngo turebe hatagira undi ushobora kwinjiramo kugira ngo tumwandike. Hari abaturage bashobora gutekereza bati none amafaranga arabonetse, reka twese tuze tujye ku nyubako y'ubuyobozi. Ariko twakoranye na bamwe bahagariye abandi n'ubuyobozi bw'akagari kugira ngo izandiko zimwe mu kanya naziberekaga izo batuzaniye abaturage, bigaragara ko hari amanyandiko ubuyobozi bw'akarere bari bwarakoze abaturage igena agaciro. Turavuga ati nta kibazo, reka bazizane, none dushingiye turimo turakosora amakonti yabo, turumva ko uyu munsi cyangwa se ejo amafaranga azagera ku mabanki yabo.
Ijwi rya Amerika yashatse kumenya niba n'amezi atanu ashize batarishyura abanyiramazu bakodeshaga, ubutegetsi buzabanza kuyariho. Amaze Bwana Karamuza avuga ko ubwo bushobozi butarabonekera icyarimwe.
Ayo dufite aka kanya ntabwo yarangiza amezi yose icyarimwe, ariko ahari niba ubuyobozi bwa Tanzania buremera ko buzashaka n'andi bakabafasha, cyangwa se ikindi cyemezo kizafatwa n'ubuyobozi budukuriye, tuzagenda tubagezaho raporo y'imiterere y'iki kibazo. Koko urumva niba hari umuturage uvuga ngo arasubira hariya, arasubira hariya kubera ko yabuze aho gucumbika. Ariko ko twaganire kandi babyumvise, turavuga ati n'ubundi impamvu yabavanye mu gishanga ntabwo yavuyeho, ntabwo uri busubire mu gishanga. Icya kabiri, imyigaragambyo yonyine ntabwo yemewe mu gihugu cyacu. Icya gatatu, kujya gutora hariya mu gishanga mu by'ukuri n'ubu yahubatse kure gusobanukirwa, keretse abakora ubugenagaciro abo twakomeza tugakurikirana.
Ijwi rya Amerika yeretswe inyandiko ziriho amasezerano y'ubukode n'amagenagaciro ku mitungo ubutegetsi bwasabaga abaturage ko bazifotoza. Izo ngo nazo zizashingirwaho mu kureba abafite ibibazo bikomeye kuruta iby'abandi bagahita bishyurirwa ubukode. Kubasenyera inzu babagamo byabaye mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2020. Amasezerano ajyanye no guhabwa ingurane ikwiye mu ngingo yayo ya kabiri irebana n'inshingano z'akarere ka Gasabo, harimo gutanga ingurane ikwiye y'inzu kandi bitarenze mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Kagombaga kandi gukodesherezwa abimurwa mu gihe cyose atarahabwa ingurane ikwiye. Amategeko yo kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange atomora ko iyo amasezerano atubahirijwe nyuma y'amezi ane ateshwa agaciro ku bwumvikane bw'uwimura n'uwimurwa. Bakwemeranya ko agumana agaciro uwimura agategekwa gutanga 5% by'agaciro k'umutungo wose. Kuva mu mwaka w'2017 nibwo batangiye kubwira abanyarutarama hazwi nko muri Banyahehe ko bagombaga kwimurwa ku bikorwa by'inyungu rusange, ariko ubwumvikane bwakunze kubura hagati ya rwiyemezamirimo n'abaturage bari mu miryango isaga 1500 kugeza ubwo hari n'abajyanye ubutegetsi mu nkiko basaba ko barenganurwa. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Abana b'abakobwa baba mu mihanda mu murwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi, Bujumbura, bakoreshwa uburaya ku gahato. Iyi nkuru ya radio Ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turegezwaho na Desire Hatungimana uri i Kigali.
Abana b'abakobwa baba mu ibarabara ba Mayibobo bavuga ko bafite ibibazo byinshi bisangije, harimwo guhunga abashaka kubafata ku nguvu, kubura ibikoresho byo mu bihe by'imihango, hakiyongera ko kubura amazi yo kugira isuku. Bivugwa n'abana b'abakobwa babaye muri ubwo buzima, hanyuma bakagira amahirwe yo kuronka imiryango ibakira. Nk'uko bivugwa na bamwe muri abo bana bahoze mu ibarabara, uretse ko batagira aho baryama nk'uko bimeze no kuri ba Mayibobo b'abahungu, abakobwa baba mu ibarabara barahura n'ikibazo cyo guturatura bahunga abagabo bashaka kubashurashuza. Sonia Nimbona yagiye kuba mu ibarabara afite imyaka 8 ahunze mukase avuga ko yamuturubika uno munsi afite imyaka 15. Uwo mwigeme avuga ko babaho mu buzima bwo guhunga abahungu bashaka kubashurashuza. Twamusanze kumugira neza yamukuye mu ibarabara afite imyaka 14 uno munsi akaba ku buterere ya mbere komine ya Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura.
Abahungu hari habaza baje bashaka kunta mu nyoshambi nkasha ndababa impande akagoma bambwira ibintu azi nanje nkakomanda babisa nibwira nkashenje ahantu nk'abantu bariko nkajya ku mabisa akabariho nca ndihagararira, b'abahungu bagaca bagenda nanje akabariho nca nguma nihagararira kugira ntibamfate.
Vanessa Shugwe Ry'Imana na Monia yaratwumviye bagiye mu ibarabara bafite imyaka 9 bamaze kuba imfuvi. Nabo nyene baragize amahigwe yo kuronka umugira neza bakura mu ibarabara haraciye amezi abiri baba ku buterere ya kabiri uno munsi bafite imyaka 14 abo nabo barunganira Sonia Nimbona
narafyuka hangara hageze ku mugoroba mata cyandondere yenge ndakurara kirara mu barabara aho nabona nyene atakintu cyo shobora kunja none cyo shobora kurara cyangwa nkarara mu bimodoka byahetse narabura ibyo mfungura nkabura ibyo kwambara nararaba nk'ahantu hari abantu kabariho nshanja kugira ngo ntibashobore kumfata
uretse guturatura bahunga abagabo abana bavuga ko bahuye n'ikibazo igihe binjira mu mihango ku nshuro ya mbere kuko batagize amahigwe yo kuronka ubategura kwakira bene ivyo bihe
cyubwa mbere bikifata naragize ubwoba ndanga kubigira abagenzi twari kumwe niho nace ndababaza kubera hariho bamwe bari bakutse bari bamaze kubicamo cyabambwira ati ibyo byerekana yuko umukobwa bakutse reba cyabandondera gikingirizo nawe tije umuntu cyambwira ngo ibyo ni ibihe by'abakobwa nyine chama gahuzu ndakoresha umumama je nabazije umuntu yari kararengana umumama yarasho intuze nyuma pastek acambira ati je nibihe natwebwe biradufata acarabimbwira neza champana kantu ati burakoreshaka
bamaze kumenya ko ari bihe bisanzwe kubigeme bariko barakura ibazo bagumanye nokuro ibikoresho nkenegwa mu bihe byo mu mihango bari mu buzima bwo mwibarabara
ndanagenda ku mumama nkamwiganira hari aho yampagahuza akambwira ati bamugukoresha ko nyene nkagenda kunda kama kandi nkaba mugukoresha hama bifashe nkaca ndabaho ndagata nkaca nabuza kandi nkaca ntora nk'akantu kagashashe nkaba mukwifatisha narabura amazi naguma nihanaguza ibisashe jewe mbuzo nyene byase yuko mbaza umuntu narafata nkagenda ahantu hari abagahutsu keza kaba ariko cyo nkoresha sinarunkaho nkura amazi nacya ntora agahutsu akaba ariko nihanaguza nacya ndagata nacya ndondera kandi
imiryango yakiriye abo bana irashima uko abo bana bigenza mu miryango mu gufasha mu dukorwa two mu rugo bigaha umwizero ababakiriye ko bazovamwa abafaso n'ibingirakamaro Marie Chantal Kwizera Imana n'umuvyeyi yakiriye Monia na Vanessa
ndabanura nk'abana b'iwanje kanyumvira ko kuva bagashika ngamo hira nta kosa ndabona aho mba ndi niho baba bari ntabyo kuyerera barafasha kwera barafasha kuvoma amazi gukubura kota ibyombo no guteka byabonetse sinjya ku mashyiga
abo bana basaba leta n'abandi bagira neza kubafasha mu kubigisha imyuga izo batunga muri kazoza canke bakabaha imitahe mito mito bakiyungunganya mu rudandazwa ruciririse
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu Burayi mu by'imikino Championnat z'umupira w'amaguru zo ku rwego rwa division ya mbere n'imikino y'igikombe cy'amakipe yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburayi yararangiye niyo mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriyeho na Steve Derrick Ndizeye umunyamakuru w'umurundi ukurikiranira hafi imikino Ndizeye ari mu gihugu cya Suède aratangirira kuri championnat y'Ubwongereza
kano je mu bwongereza ryarangiye ndibaza yuko atagitangaza kirimo tumugwi wa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari ukomeye gusumba igindi migwi yose kuko niyo kikaba ikikiza cha corona cyo covid-19 cyaje guhagarika inkino hose ku isi ndibaza yuko umugwi wa Liverpool wari gutahukana igikombe hakiri kare cyane ariko mu nyuma baje gukina inkino nyinshi warabonye yuko hari icyo imigwi itari mikwe yatakaje nibyo umuntu aravye ngene iganwa ryari rimeze imbere yuko bihagarara ningene ryarangiye biraboneka yuko hari imigwi yateye imbere gusumba iyindi nk'umugwi wa Manchester United uravye iyo wari uri mu nyuma ukagwana ukanigana na cyane cyane mu nkino za z'inyuma yaho ihiganwa risubiriye gutangura niwo mugwi novuga yuko wateye intambwe ihanitse cyane kuko wavuye mu bibanza by'umunani 9 uraduga gushika mu biba ku kibanza cha gatatu nico nibaza gitangaza cyabonetse ko kwiganwa cyo mujyo mu gihugu cyo ubwongereza na yahandi mu gwa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari wawo neza cyane
kubakurikirana inkino nimba ntihenze Liverpool yari imaze imyaka igera kuri 29 ndibaza murankosora itatsindiye championnat y'ubwongereza nicye cyacatumye ko Liverpool yamye mu myaka ya kera n'umugwi ukomeye cyane watsinda na ihiganwa ry'imigwi y'abanya mbere mu karere k'Iburaya ndibuka utsinda AC Milan mu gice cya nyuma nibaza ko ari mu mwaka wa 1995 nicye cyacatumye usubira inyuma
ikintu kigaragara nuko umupira wo muri kino gihe haba mu bwongereza cyangwa hose biraboneka yuko ari amafaranga hanyuma urabona yuko ibigumisho mu bwongereza yaguzwe n'abanyamahanga ariko radi nk'umugwa wa Liverpool n'umugwi w'abongereza n'umugwi abongereza bose biyumvamo mu gihe rero hamaze kuza abantu bazana amafaranga menshi mu higano ryo mu bwongereza ibyo nibaza yuko byatumye imigwi itari mike iduga kuko yagura abakinyi bazimbye ariko umugwi nk'umugwa wa Liverpool n'umugwi ukunze kugura abakinyi babayabaye nta bakinyi bazimbye uwo mugwa wa Liverpool ukunze kugura cyane ariko ndibaza yuko urabye Liverpool kandi ni wa mugwi ukina umupira w'amaguru kamere w'ubwongereza wabongereza urabona yuko mu bihugu bitandukanye hariho abakina umupira wa kamere kabo kujya abadagi bakina abongereza bakina urabona yuko ari umupira utandukanye mu bijyanye n'ubuhinga ibyo ndibaza yuko mu byatumye Liverpool imara imyaka iyo myaka yose idatwara ikibanza cya mbere ariko urabona naho byari bimeze uko wagumye ugwana wama mu migwi ine ya mbere ndibaza yuko ibyo nabyo na wobicakure ariko ndibaza yuko inyuma yo gutwara igikombe cya Champions League mu mwaka uheze ndibaza yuko uwo mugwi wabonye yuko ikindi ukwiye gukora ukwiye kwisubiza kwiteka mu gutwara igikombe cya Premier League none navyo baraye babishitseko
uribaza kumumenyereza abanonse Jurgen Klopp aricyo yahinduye muri iyo ntumbero yo gufasha Liverpool kugaruka mu kibanza yahozemwo ikagarukanizo nguvu
icyo ndibaza yuko umumenyereza Jurgen Klopp yubatse gushasha umugwi wa Liverpool ari nabyo byatumye iyi myaka ibiri cyangwa itatu awurimwo yahinduye byinshi birazwi biraboneka yuko imigwi itari mike inatwara n'ibikombe nyinshi ikunde nze gutwara ibyo bikombe ari uko ifise abamenyereza beza icyo rero cyaranagaragaye no mu mugwi wa Liverpool umumenyereza Klopp ndibaza yuko ibintu yakoze sino byita ibitangaza kuko numumenyereza amaze kwerekana yuko ari umuhinga ashobora gufata umugwi wari we wose akawuduza ubuhinga akaduza nivo yawo ugasanga umugwi uje guhangana n'iyindi migwi ikomeye kandi ugasanga yubatse umugwi wubakiye kubakinyi akamuntu yibaza yuko bumvamwe abakinyi barurangiranwa ibyo nibyo yakoreye Liverpool kandi baza yuko igikombe Liverpool yatwaye cyaba icya Champions League cyangwa icya Premier League babikesha
naho tuje kuri Pep Guardiola bajya batunzi bava mu kigobe cy'abarabu baguze umugwi Manchester City kuri bo amafaranga si kibazo kugura abakinyi bakomakomeye kuri bo bashaka ko Manchester City igera ahantu igatsinda igikombe cy'imigwi y'abaya mbere mu karere k'Iburaya ikabandanya itsinda na championnat y'ubwongereza ko abitegereza ibintu babona ko umumenyereza mukuru nka Guardiola kubera ibintu yari yakoze akiri Barcelona aho yatsinze amashampiyona menshi haba ku rwego rwa Ligue haba ku rwego rw'ibigo yabaye mbere mu karere k'Iburaya nikihe cyatumye Manchester City uno mwaka muri saison itavyifata mu meneza haba ku rwego rwa Ligue no ku rwego rw'imigo yabaye mbere mu karere k'Iburaya
ndibaza yuko uwo mugwi warashoboye gukora ibyo ushoboye urabye abakinyi wari ufise kandi twibagere yuko uwo mugwi warumaze igihe mu bihano wari aho mu gice cya Amerikato y'urushana mu kwa 12 no kwa mbere uwo mugwi utemerewe kugura abakinyi ibyo rero nibaza yuko biri mu byatumye uwo mugwi wa Manchester City biboneka yuko udakinisha n'abakinyi benshi mu ihiganwa ya Premier League kamere no nijya Champions League biraboneka yuko abakinyi bakinira uwo mugwi kenshi bamari babandi kandi ivyo rero biratuma abakinyi baruha ugasanga bakibakina inkino nyinshi umuntu aravye ingene ingano ryo mu Bwongereza ryakinywe imbere yuko rigarutse inyuma yo guhakarikwa kubera ikiza cya COVID-19 ndibaza yuko uwo mugwi wa Manchester City uri mu migwi yahavuye iruha cyane ivyo ndibaza yuko navyo byatumye no mu higanwa rya Champions League badashobora kugira kure ariko rero umuntu aravye umumenyereza bafise Pepe Guardiola navuze yuko imigwi nyinshi igera kure kubera abamenyereza beza umumenyereza Pepe Guardiola ni umumenyereza mwiza kandi nibaza yuko ibibanza umugwa Manchester City washoboye gushikamo nabo nyene babikesha uwo mumenyereza Pepe Guardiola hanyuma ibijyanye n'amafaranga nabo nabyo nibaza yuko vya fair play finance byabakoze ko naho munyu bahavuye batenzurirwa.
Ijwi rya Amerika, nshuti zacu, aya makuru naha ahumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwayateze amatwi. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za